Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Burundi abaturage hafi miliyoni 8 bazakingirwa mugiga.
Nisekeza cyo gukinga iyo ngwara ya mugiga. Niturindira yuko iyo ngwara irinda kubikiza, tugira tuyikinge, na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi utasekeza ribaye.
Uyu ni muganga Olivier Nijimbere ushinzwe umugambi wo gukingira indwara rero mu Burundi naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyamamaza byaratangiye. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC izaba ejo Arusha muri Tanzania. Ikaze kuri radio yanyu, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi rero abantu barenga miliyoni 7 n'ibihumbi 800 kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 29 y'amavuko bazakengirwa indwara ya mugiga guhera kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu Ibujumbura Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro.
Muganga Olivier Nijimbere ajeje umugambi w'igihugu jeje gucandaga PV avuga ko iryo sekeza rizoba mu gihugu cyose, no kuvuga mu burere bw'ubuvuzi 46, akavuga ko iyo ndwara ya mugiga izocandagwa atarikiza mu Burundi nk'uko byakozwe mu mwaka w'1992 igihe iyo ndwara yari yibonekeje ku bwinshi mu ntara ya Ruyigi. Nijimbere yemeza ko gorocanco ruzohabwa abantu mu ntumbero yo gukinga, kuko benshi badakingiwe iyo ndwara yategerezwa gucandagwa inyuma y'imyaka 10. Uyo ajejwe umugambi w'igihugu jeje gucandaga yemeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu karere k'ibihugu 26 muri Afrika bibangamirwa n'indwara ya mugiga.
Nisekeza cyo gukinga iyo ndwara ya mugiga. Niturindira yuko iyo ndwara irinda kubikiza, tugira tuyikinge, na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi atasekeza ribaye. Bene gihugu b'Abarundi gushika uno munsi ntibakingiwe bihagije, kandi dusanzwe tuzi yuko u Burundi buri mu karere ka Afrika kabangamiwe cyane n'iyo ndwara. Na karere rero kagizwe n'ibihugu birenga 26, u Burundi bukaba burimo. Nibamenyesha rero yuko mu ibyo bihugu 26, ibihugu 20 bimaze gutunganya amasekeza nk'aya. U Burundi rero ni kugira ngo bushire ingufu hamwe n'ibindi bihugu mu kurwanya indwara tuzitire tutarone.
Ku kibazo cy'uko abazokora ico gikorwa batogwa hisunzwe abari mu migambwe n'abatize iby'ubuvuzi kubera ka mwana wa mama n'ikimenyane, muganga Olivier Nijimbere arabihakana akavuga ko atanumwe arituruye mugambi kubijanye n'ico kibazo. Nayo kubijanye n'abazokora muri iryo sekeza batize iby'ubuvuzi, uyarongoye PV yavuze ko bashigwamwo ariko bazokora ibindi bitajanye n'ugucandaga.
Urucanco ruzotangwa n'abaforoma basanzwe bakora mavuriro atandukanye ari mu gihugu cyacu bizi iby'ubuvuzi, kandi no mu ndi sekeza uko ritunganijwe bararonkejwe inyigisho kugira ngo urucanco ruzosore kugenda neza. Kubera ibikorwa byo mu mavuriro bizobandanya ukuri kwamye, barongereje kugira ngo urucanco ruzosore gutangwa mu ijyamigwi yose twaberetse. Nkose rero nababyize kandi baronkejwe inyigisho, hakaba rero nabandi ukuta personnel d'appui bazofasha, ariko abazocanca ngo twari bashikirije ni batatu kandi babyize bafite ubushobozi.
Kubijanye nuko ari uturere n'imigwi y'abantu ikunda kwibagirwa bigashika ntironswe incanco kubera akazi canke aho bari ari kure y'ibibanza izo canco zitangirwamwo. Muganga Neje Imbere yemeza ko hongerejwe ibibanza kuko hateguwe ibigera ku 2,623 mu gihugu cyose, kandi ko hazoba imigwi y'abazokora ico gikorwa basanga imigwi y'abantu imwe aho iba canke ahirangurira imirimo ya misi yose.
Kugira ngo tudushobore kwegera bene gihugu kugira ngo bazoshobore kuronswa urwo rucanco bitagoranye, hazoba hariho mbere n'imigwi cyo twita ama equipe mobile azoza arasanga na cyane cyane aho abantu basanzwe babaye mu migwi nko mu mashure, makambi y'igisirikare n'igipolisi, mu mazu ari rero mwimfuvyi n'ibindi bibanza twokwita ama group mass special, kuko naho tuzoza tubasange kugira ngo urwo rucanco bashobore kuronswa bitagoranye.
Urwo rucanco ruzotangwa kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 13 kwezi kwa 12, 2018. Ruzohagwa bafise umwaka umwe gushika ku myaka 29. Abantu bababa imiliyoni 7,898,093 kuko uyo mugwi ari ubangamiwe n'iyo ndwara nkuko byemezwa n'umugambi w'igihugu jeje gucandaga ufatiye kuvyigwa vyagiye birakogwa urucanco rw'indwara ya mugiga rukaba gwaheruka gutangwa mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na kabiri rukaba gwategerezwa gutangwa inyuma y'imyaka cumi naho rusubiye gutangwa inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itandatu no kuvuga ko haciye imyaka cumi n'itandatu abarundi badakingiwe indwara ya mugiga I Bujumbura, Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves, ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo, mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Naho rero buri munsi guhera saa 10 kugera saa 2 y'ijoro mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, naho mukurikire aya makuru. Mu ntara ya Gitega, abagore bafite indwara zo mu kigo, ni ukuvuga fistule mu Gifaransa, barasaba leta n'abagira neza kubafasha mu gihe batarakira, kuko abaganga babategeka kumara amezi atatu nta kintu na kimwe bakora. Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu kigo citiriwe Urumuri kiri mu bitaro bikuru vya Gitega, abakenyezi bafise bene izo ngwara ntibiborohera kuyaga n'abanyamakuru. Abenshi muri abo bakenyezi bavuga ko ari indwara zituma binubwa mu kibano, kuko barangwa n'akamoto katari keza mu bandi. Uno mukenyezi yemeye gushinga intahe, avuga ko yagwaye naho bigaragara ko atarashobora kuronka udutege dukwiye. Yatanguye avuga uko yagiye aragwara yisubiriza.
Bamvuye irya mbere ntibyakunze, canongera bacambwiye ati taha amezi atatu akwiye urosugaruka twongere tukuvura. Amezi atatu akwiye canongera ndagaruka kandi bongera barambura. Mugabo kimwe gusa uko bamvura hari cagenda kirahinduka, uko nabanze siko nataha. Nongera ndaza bacambwiye ati taha uzogaruka umuhinga yaje. N'uwo muhinga yaraze yaramvire namwe murabibona ko ndi umusonga.
Uwo mukenyezi w'imyaka 18 asaba leta n'abagira neza kubaha imfashanyo mu gihe cy'amezi atatu bamara batemerewe kugira icyo bakora.
Urabona iyo umuntu amaze kurwara iyi ndwara yo mu kigo, kenshi imiryango iramuvura, bamwe bamwe tugataha duhura inzoka akazuga. Hanyuma iyo umaze kurwara iyi ndwara tuvuye ngaho batubwira ko tumara amezi atatu tudakora. Kubera nk'iyo mu mihana iwacu uhura nyine tuba mu misozi, ushobora kurondera ikintu wahangayise cyane. Nagomba rero muri ayo mezi atatu badusaba ko tudakora, ko ari ikintu mwoduha kidufasha muri ayo mezi atatu turabe ko ubuzima bwacu bwaguma bubandanye.
Felix Ngendabanyikwa, umunyamabanga ntegerezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida mu Burundi, yagize icyo avuga ku bisabo by'abo bakenyezi.
Ku bisabo mwatanze byose twaje kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze, hama turimbure, hama tuzorabe ngira ngo mu minsi y'imbere icyo umuntu ashobora guterera. Uko nana uko mwabishikirije nuko ari akazi umuntu adashobora kuyisangiza, ari akazi gasaba ubuhinga butandukanye. Donc bisaba yuko abaho gushigikira abariko barakorera ngaha, kugira ngo bumve yuko bariko baratanga ukuboko kwabo, kugira ngo niwagenda mu muryango ntibagire batavuye kwa muganga gusa ntacyo tumurindiriye. Ko mwabonye utashe ufise akantu uzanyazogira bati bwa wundi yahuye n'abavyeyi yahuye n'abakunzi birakunda yuko ashara gushikira mu muryango abantu abandi bantu
hari nyuma y'urugendo intumwa zo mushikiranganje bw'amagara y'abantu baherekejwe n'abaserukira mashira hamwe ya ONI nka ONI SIDA na Finiwape bagize kuri uno wa kane mu kiguru muri Richmond Tiamoko aserukira Finiwape mu Burundi yamenyesha ko bagiye gushira ingufu zidasanzwe mu gisata cyo kugwanya zongwara zo mu kigo kugira ngo zituzwe Burundi mu gihugu cy'u Burundi ibiharuro dukura mushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko bakenyezi babazwe ingwara zo mu kigo kuva mu mwaka w'2010 gushika mu kwa 11 mu mwaka w'2018 bangana n'2025 naho ikigo cyakoze mu mwaka w'2013 cerekana ko abakenyezi bagwara ingwara zo mu kigo mu Burundi bari 3,550 buri mwaka bakiyongera ko 750 igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije rya Amerika
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intara ya Kivu ya Ruguru yatangiye kwamamaza Emmanuel Ramazan Shadari ejo kuwa gatatu Shadari ni kandida watanzwe na President Joseph Kabila kumwamamaza byatangiye mu mujyi wa Goma ariko nyirubwite ntabwo yarahari ni inkuru ya Claude Ganza munyamagana
Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Emmanuel Ramazan Shadari ushyigikiwe na President Joseph Kabila n'abandi bahuriye muri FCC cyangwa Front Commun pour le Congo mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru byatangijwe nyirubwite dahari byatangijwe na guverineri w'intara Julie Paruku Kahongya uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano mu cyuterwa n'imitwe y'abarwanyi ariko kandi itanurohewe n'icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'iyi ntara bari kumwe n'umuyobozi wayo mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma Guverineri Julie Paluku yabwiye imbaga yabaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi ni uguhitamo imiyoborere myiza kurwanya ruswa kurwanya ubujura n'ubwambuzi iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange byose bizagerwaho ku butegetsi bwa Shadari bimwe mu by'umukandida Ramazan Shadari yijije abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza kandi yavuze ko naramukatowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma basanga uyu mukandida ufite nimero 13 afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho
probleme nye opposition nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana ndio kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia
kandida kibazo batanzwe mu butegetsi bafite amakuru bananiwe kumvikana kubahagararira bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo ntibakorera igihugu birerekana ko bazatsindwa kuko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana kubera rero bacitsemo ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora turizera ko Emmanuel Ramazan Shadari azatsinda ku kimpamvu ya mbere atoranyije na Perezida Kabila ubwe iya kabiri abanyekongo barifuza ko abayobora iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice ni henshi amahirwe yo kubatsinda tumwifurije intsinzi kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri intara ya Kivu
y'Amajyaruguru
Ramazan Shadari avuga ko 40% by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga ariko henshi ntibyubahirizwa avuga kandi ko azatanga bourse ku banyeshuri muri kaminuza Mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye haba kubahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza Theodore Ngoyi uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza impamvu ngo nuko bikenewe byose bitaruzura ngo yavuga ko nta mashini z'itora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha batavuga rumwe n'ubutegetsi Theodore Ngoyi avuga ko ataranahabwa abapolisi 25 bacungira umutekano buri mukandida perezida cyakora ntarerura neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwemo imashini z'amatora Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha ariko ngo ntarahabwa ubu burenganzira Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kubwa Radio ya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Inama idasanzwe ya 20 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC izaterana ejo kuwa gatanu Arusha muri Tanzania, niwe kicaro cy'uyu muryango uri kiri. Umuhuza mukuru mu matati y'Abarundi, Perezida Museveni wa Uganda, azamurika raporo y'ibiganiro by'Abarundi umwungirije Perezida Mkapa yayoboye kuva bigitangira. Mu kiganiro murisanga mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yagiranye mu kanya gashize na Leonce Ngendakumana na Jean de Dieu Mutabazi bavuze kuri iyi nama. Leonce Ngendakumana ni icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, naho Jean de Dieu Mutabazi ni umuyobozi w'umugambwe Radebu. Leonce Ngendakumana aratangira avuga ko atazi niba leta y'u Burundi izabihagarariwe mu nama y'abakuru b'ibihugu rero bya EAC ejo kuwa gatanu Arusha.
Nta makuru dufise ku bijyanye n'uko leta izokwitaba, kuko bituyegereye cyane. Mugabo numvise muri ikiganiro hariho uyegereye biraraza kubishyikiriza, na cyane cyane yiga umuvugizi wa leta aza kwitaba ikiganiro, niho icyo kibazo cyari gutomoka. Ariko icyo mbona nibyo numva hano, sinibaza ko bazokwitaba, nawe bazokwitaba ku bari kuguhendana.
Ego Mutabazi, akabazo namwe mbajije Leonce, reka ndakababaze, tuvugana muri Bujumbura, hari amakuru mufise ko leta Burundi yoba izojarusha kugira ngo ejo batangure iyo nama y'abakuru b'ibihugu.
Twarumvise yuko umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'aka karere yasabye Perezida Museveni ko iyo nama yokunguruzwa. Mugabo Perezida Museveni nabyo yemeye. Twamenya neza rero twebwe yuko leta izokwitaba cyangwa itazokwitaba. Mugabo icyo twebwe mu mugambwe w'iwacu n'indi migambwe dusa n'abegeranye mu byiyumviriro, kuko hariho ibintu bitari bike twidoga, kandi twidogera aka karere tukasanga mu bintu bitari bike. Usanga harimo akagare, kandi ugasanga harimo n'akarenganyo. Ariko bituma ubu hari hageze yuko mwaka tarihe ibihugu biri kumwe n'u Burundi bishyira kandi rwabagenejwe kubahana bikanashyigikiranira, mu gihe bituruka neza yuko hariho ibihugu byabura n'ahandi bishaka kwinjira cyane mu bintu byerekeye kudestabiliza cyangwa guhungabanya amarundi n'umutekano ibihugu biyoboza by'aka karere harimo u Burundi.
None kubwanyu bwa honorable icyo mwitaka gahe canke musaba kubahwa nk'u Burundi, kubwanyu biri mu byo u Burundi bwa bwaravuze bati tubanze tubangire mu kuja muri iyo nama imbere y'uko ibibazo gikemurwa, hanini byatewe n'iki usivye imyiteguro perezida w'u Burundi yavuze ko ashaka kwitegura?
Hariho inama itumuko. Iyo nama itegerezwa kumvikanwa ko hanyuma ikumvikana ko nabose kandi igategurwa nabose. Mu gihe rero inama itateguwe nabose, birumvikana rero uko utagiye mu myiteguro y'iyo nama arashobora kuyitaba nk'uko ashobora kutayitaba. Mugabo rero mu gihe atayitabye nta kintu cyerekeye icyo gihugu cy'iyo
kwigwa. Hanyuma ga honorable Mutabazi, aho muhagaze ni hehe mwebwe? Mushigikiye ko leta yoyitabira canke itoyitabira?
Oya, twebwe aho duhagaze murazi neza yuko hariho imanza zimaze gushingwa mu masiramu y'aka karere EAC. Murazi neza yuko hariho imanza zigeze gushingwa, bikibonekeza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda dusanzwe turi kuri muri aka karere cyagenewe ibyo guhungabanya amahoro n'umutekano.
Ariko ivyo ntituza kubitebaka kuko tudafise uruhande rw'u Rwanda mu kiganiro.
Oya, nakanya gato nicyo ndagiheje. Bakanka guca urubanza kugira ngo bihanize u Rwanda, izo manza ntiziracika. Hanyuma rero biribonekeza yuko ariho ibintu bimwe bimwe usanga nko muri iri shyirahamwe usanga ari ibihugu bicuditse gucumbya ibindi. Aricyo gituma rero kugira ngo ku neza y'iri shyirahamwe ry'aka karere bitegeza kubakirwa kukubahana
Reka duhindukire ku ruhande rwa Leonce Ngendakumana nawe tumubaza akabazo nk'ako twababajije na mwebwe Leonce ku bwanyu iyo nama ikwiye ku Burundi bwari bukwiye kuba uhari canke mwibaza iki kuri ivyo vya mutabaza bwati hari utubazo tumwe twari dukwiye kubanza kuvanwa mu nzira
nakurikiye neza byo mutabazi yavuze mugabo reka mvuge ico niyumvira ikibazo mwambajije ibyo byo ndabireke kuko nawe nyene byinshi avuga ko atavyazi ico twobanza kuvuga n'uruhombo ku gihugu cy'u Burundi n'uruhombo ku Barundi bose n'uruhombo ku karere kuko kumbure ntiyobuze igihugu cy'u Burundi giterera kuko numvise mutabazi abizi neza aravuga yuko bazobanza bakiga ibyerekeye iby'akarere ariko ko n'ikibazo cy'u Burundi cokwizwe mugabo avuze yuko ngo perezida w'u Burundi atitabye ntibizigwa ubundi rero bitizwe ibyo ni byo twebwe twari duteze ko amaso abarundi bose kugira ngo turabe ko izi ngorane zose turimwo ari ingorane za politike ari ingorane z'umutekano ari ingorane z'ingene abantu babanye mu gihugu ari ingorane z'ubutunzi ubukene buri ngaha ubushomeri amashuri atagenda neza twari tuzire ko bazitaba kugira ngo ibyo bibazo navyo nyine bivugwe n'akarere kabandanye gafasha kuko turi kumwe nako kugira abarundi nabo baze batwaba mu gahengwe twishyire twizane mu gihugu catwibarutse tubane neza ariko uko numvise bidondaguwe nta cizere dufise yuko leta y'u Burundi izokwikubita agashi kitaba iyo nama yovugiwemo n'ivyo bibazo Burundi
ari nkamwe gamutabazi ibyo bibazo byose by'u Burundi bivuzwe u Burundi butahari ikizoca gikurikira ku bwanyu ni cyane
nuko uyu mugenzi wanje ngenda kumana yo tarongo mugambi wa Prodeo avuga ngo yanyinjirije ngo mugabo ngo ntabye none mu gihe mutangishira hambere rega mukurikiza amategeko agenga ishyirahamwe
itegeko ryarenze ko nijya
amategeko agenga ishyirahamwe harimo ukubahana asanga muri politike y'ubundi
yego hamaga Leonce ikigi ico mwibaza mwebwe cyo kurikira mu gihe urundi butokwitaba haracaske amasa 80 kuri umuntu ashobora kubimenya ariko butitavye ikizokurikira mwari mwasavye arusha mvuga ati twibaza yuko iyo nama ibizokwigirwamwo bizovana amatati mu nzira iki ico kurikira mwebwe mu nari giki mu gihe urundi butitavye
fata inzira fata ibintu bibiri cyambere nuko hariho amadosiye azokwigwa yo muri aka karere ari n'ibibazo byinshi twumvise mbere na mutabazi yadondaguye kandi byamavigwa turabizi urumva rero uburundi numva aho buzaba buhahombye ko ntanderano buzotanga ibizovugwa bwemera butemera bizoshyirwa mu ngiro urumva tuzaba duhomba kuri ibiganiro naho abantu bariko bibaza kubisozera barashobora guca bavuga bati ntibyabaye dutegerezwa kubirandanya usanga u Burundi twamiye muri iyo nzira y'ibiganiro gusa bya bindi bibazo dufise biri mu gihugu na cyane cyane bya bibazo nk'ingene itunga ry'igihugu ryifata ingene abantu bakenye ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'amashuri adakora bigume byunyuka hanyuma rero urumva tuzobaho nabi inkurikizi ya mbere ni uko tuzobaho nabi inkurikizi ya kabiri ni uko tuzota abagenzi inkurikizi ya gatatu nuko uzosanga mbere ibyo biragenda ko tubura kwibona ugasanga n'ishu z'ingufu zirafashwe ibyo byose bikazaba ari ibintu bitatu ari kwerereza abarundi
reka turaca tubibandanya hariho n'akabazo mwari mwabajije ati bamenye ko bagawe ryari mu gihugu cy'u Burundi niko rikibaje kwigarukana kino gihe ariko imbere ko ca tubigaruka ko reka twake n'abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino nabo nyine dusangira ikiyago barafite utubazo n'intererano baza batumire bacu turahera kuri Jean-Marie Ikaze awerereye hama ikibazo cyangwa intererano
jevise ikibazo kuri mutabazi n'ikibazo kuri Leonce Ngendakumana ikibazo kuri Leonce Ngendakumana hamwe iyo nama yase yohera idatunganize ikibazo cy'u Burundi bo nk'abacavuga rumwe na leta badoca bafata inzira iyi hanyuma ikibazo kuri mutabazi ingingo zizofatwa na yase yiteguriye gute kuzishyira mu ngiro ko numva ko batazohaba bitari iyo nama nutwo tubazo tubiri bagerageze kwishura kunyishura no kwishura abarundi kumbure hari n'abandi bari bafite icyo kibazo
urakoze cyane Jean Marie ubwira umunsi mwiza
sawa nama
ego Leonce murumvise akabazo k'umukunzi w'ijuru rya Amerika Jean Marie
ndabishura mu majambo abunaguye hari ibyo byagenda uko ubu igihe cy'u Burundi ntikibwe ngo bitore umuti
twebwe inzira twatanguye niyo tuzobandanya inzira y'ibiganiro gushika umutubonetse.
Nta uzava yibaza ati ibyo biganiro none ko byadindiye kuko ni ibyaherutse hari habavuze ati ntacho mwavuyeho mushitse ko gare yonse
sebe twaragikitse ko kuko ibyumviro byacu byose kuko tubyumviro bikoza muri urubaga yaracurimo mwaka kaga igihugu kirimo twarabishikirije ingene ayo matora yo mwaka bibiri na bibiri yotegurwa twarabishikirije barabyakiriye kandi twarumvise ko umuzi wari yonse twibaza ko muri iyo nama y'ejo umuhuza ngira ngo azokira ku mayange bagenzi be urumva harabyo n'ikintu kitari gito.
Nuko mutabazi akabazo ka mwabajijwe na Jean Marie namwe mwakumvise ati bizofundikirwa Arusha leta irategekanya izo cibikora gute ku bwanyu hazokurikira iki atariho yariri ingingo zizofatirwa
ikimo nari nakubwiye mu gihe abantu basangiye umuryango kandi bumvikana ibyo ni umuryango utegeza kuyitunganya mu gihe bakoranye bakavuga bati twebwe geti na nakumurundi kore cha urundi zo kuita wachangi kazo kuita wa harizo nakuri kie munga harizo nunge unara amenya munga wo aho kebe tu ito kwe tu munga mungi here cha urundi itazo wa ariziri vila kenewe uko vila urundi zote vikiigwa
batagaru kwa kukiwaza cha urundi
vila kenewe gose uko vikiigwa batiga ilindi hamwe bo byiga naho hari ingingo ifashe iyo ngingo leta y'urundi nishobora kuyishyira mu biro kubera ibizoba biyega niko twe tuvuga ikindi nacyo umugenzi wanjye leo ngenda kubona aragaruka rwose ku bibazo by'ubutunzi akagaruka kose ku bibazo by'ubukene n'ibindi avuga hari na rimwe ibyo bibazo turiga twebwe muri aka karere ka yase ko twiga muri rusange ko biga muri ko baziga muri rusange ngo bazige mu nama bakavuga ati ibibazo by'ubuganda mu byerekeye ubutunzi n'imibano tubikemure gutya a duhamagare ntuzeye abo kwa Museveni cyangwa tuhamagare abo abege abatavuga rumwe na Museveni cyangwa duhamagare twige raporo y'inuzeye y'ibira mu Uganda cyangwa iby'u Rwanda n'ibindi urya icyo tuvuga ni uko mu mategeko agenga ikiramo ry'aka karere hari ibintu uyu munsi bitariko birakurikizwa
ivyo nivyo mwari mashatse ivyo nivyo mwari mwashatse kwita akagaye ga mutabazi canke ndabarenge ya karimbe
oya harimo akagaye na karenganyo sinakubwiye yuko hariyo ibintu nuze igihugu kibani cy'u Rwanda kandi igihugu tuvukana bakoze bikateruka neza yuko bagiye mu byo guhungabanya amahoro n'umutekano
ariko twabasabye ko iby'u Rwanda twoba turabyihoreye uno munsi kuko ataruhande rw'u Rwanda murumva ko tutobandanya tuvuga u Rwanda kandi rutahari ngo rwisigure
aho rero urikurangingama rero
oya sindi ko ndabugama kuko nta ni vy'akarere ariko nta turiko twagezamwe n'abandi batari ngo babavyisigure ko murumva ko bitoshoboka yego donc murumvise aho mutabazi ahagaze
yumva yuko tuke tuvuga rumwe wo vuga ati mu gihe bo batari ku murongo abo mu Rwanda ngo baheje biregure kuje ndiko ndavuga
kuko atari nibiganiro nivyo turiko turavuga reka turi
nicyo gituma rero no mu nama izoba rero ibyerekeye Burundi leta bunda karihiri bo bikura ku rutonde
yego Leonce muribaza yuko ari ikintu coshoboka ko yasibwa ati turakwiye ku rutonde ivyigwa ku gihugu cy'u Burundi muravye ivyo mwagiye muravugana n'abandi mu biganiro mwahoramo Arusha mu misi ya hiti
ica mbere cyo kuvuga neza mutabazi avugira umugambi wiwe avugira leta cyangwa n'umuhinzi
arakwishura muri kumwe
ariko kugira leta kandi azo kugira akabyazi ibyo nabyo biri mu kibazo mu gihe rero yavuze inzo niwe abibona n'umugambwe arongoye iri bya leta rireke none nibyo twagenda tukavuga ngo turiko turaganira ibindi bintu byose tutavuze ibibazo by'ubukene biri mu gihugu tutavuze ibibazo by'ubushomeri biri mu gihugu tugasa kwibaza ngo turakunda igihugu cyacu rwanda none twavugiye kuvuga yiga
Uyu rero Diane ni nina hazwi yaganiraga na Leonce Ngendakumana icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu na Jean de Dieu Mutabazi umuyobozi w'umugambwe Radebu ku nama y'abakuru b'ibihugu ya by'Afrika y'Uburasirazuba EAC inama ya 20 isanzwe izaterana ejo kuwa gatanu Arusha muri Tanzania. Iki kiganiro mushobora kugisanga no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.